mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo ni mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe mugitangura kutwumva, eka namwe mwese mwari musanzwe muri ko murumviriza radio ijwi rya Amerika, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri no saha. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, nije nteramije ibiganiro byo muri kano kanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, imiyabaga 45 ituruka mu bihugu byo muri Kongo, Burundi n'u Rwanda itera kamo abarongoye ibyo bihugu gukomeza imigenderanire myiza ahari agahaze gakosogwe. Ugo rwaruka rwabivugiye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki mu Burundi ku munsi wa gatanu mu kiganiro cyatunganijwe n'ishyirahamwe Benevolence ya Grand Lac, rugahamagarira urwaruka rwo mu karere guharanira amahoro. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka.
Abo n'abasore ni nk'umwe 45, 15 baturuka I Kamanyura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, 15 n'abe Bugarama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bandi 15 baturuka mu ntara ya Cibitoke, uturere duhana imbibe ku izina rya Benevolentia Grand Lac. Umufasoni Brigitte Nshimirimana yabwiye Ijwi rya Amerika intumbero y'iyo nama yahuje urwo rwaruka.
Ahanini ni mu ntumbero yo gufasha gukinga amabi ashobora gushika, ugasangana amabi atangura abantu babona mugabo batabona iyo ashobora kwa kana hamwe hashitse nubita izingu zingu byamabi, ugasanga rero abantu batabimenye hakirikare mushobora kwashikana hantu habi. Ugwaruka nabo rumenye ko nagone rukuye kuganira hanini, usanga babirekera abandi bantu bakuze abo bitango nimboneza ndongozi bakibagira nabo ko bafise icyo bashobora gukora.
Abitabye icyo kiganiro catunganijwe na ONG Benevolentia bavuga ko bagikuyemwo akunguko kanini kubijanye n'amahoro. Hassan Shabani aturuka I Kamanyora muri Kongo yabwiye Ijwi rya Amerika icyo yungutse.
Ni mkutano ukavambe tena wa muhimu zaidi kwa vijana.
Umubonano ni mwiza cyane hagati ya twebwe urwaruka ruturuka I Kamanyora, Ibugarama no mu Cibitoke. Uno mubonano ufise akamaro kanini na cyane cyane mu kugarukana no gutsimbataza amahoro. Nini nyishu ku bijanye n'umubano mwiza hagati y'abahantu rubibe nka twebwe. Ubwo Rwanda rwabereye aho mu ntara ya Cibitoke ihantu rubibe n'akarere ka Rusizi kari mu burengero bw'u Rwanda, mu gihe imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda itifashe neza, ibitabujije abasore n'inkumi b'Ibugarama hakujya y'uruzi ruhwa kwitaba iyo nama yatunganijwe na la Benevolentia. Olivier Sanzira afise icyo asaba abagiye politike bari ku isonga ry'ibihugu byo mu karere.
Icyatuma ibi bintu bigabanuka bigenda biba mu bihugu bitatu bitandukanye, hakwiriye kuko abanyepolitike b'ibyo bihugu bwabo bari hejuru baganira, hanyuma bamara kuganira bikamanuka bigagera no mu nzego zo hasi. Ahubwo abanyepolitike bo ubwabo bakwiriye gutekereza ko ibyo ari byo byose bo ibyo bakora ababa victime cyangwa abo bigiraho ingaruka cyane ari abanyagihugu, ari abaturage bo hasi, cyane cyane urubyiruko rw'ejo hazaza.
Kaneza Shadia ni umwe mu rwaruka rwo mu Cibitoke rwitavye ubwo ruganda. Uwo muyabaga w'umwigeme avuga icyo iryo huriro ryomarira urundi rwaruka nabo nyene adasigaye inyuma.
Jewe icyo mbona twokora ni uko rwaruka twojya hamwe tukareka kuza turumviriza ibyo bari abatubwira, ariko tukamanza tukirabira ukuri ukwariko kugira ngo dushobore kumenya icyo dukora. Nuko twojya hamwe tukavugana ukuri ibiduhanze byose tukabishira habona, apana kuba bamwe banyiryo tuvugira ibintu matamatama ariko tukavuga ibintu tukabishira hejuru tukavuga ukuntu ibintu byifashe.
Ugo Rwanda ruhuza urwaruka ruturuka mu bihugu vya Kongo, u Rwanda n'u Burundi rwabaye kandi mu gihe hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havugwa intambara. Urwaruka rwaje ruva muri ico gihugu rufise icyo rusaba abahanganye.
Upande wa serikali naomba wasikie nini wale wamemayi wanataka wabasikie wange kwenye meza mazungumzo wajadili.
Icyo saba ndagisaba impande zose, isaba leta ya Kongo kumviriza icyo abamayimayi bashaka baje mu biganiro, icyo bafasha gushika ku masezerano. Abamayimayi nabo cyo kibonera kutumba barongoye, ndabasaba ntibabandanye intambara kuko byohava bituma amatora ataba. Iciza nuko bogiriranira ibiganiro izo ntambara zigacureha. Iyo nama yahuje urwo rwaruka ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke inyuma y'iminsi 10 habaye I Kamanyora, Uruganda ruganda nkurwo hagati y'urwaruka rw'abakongomani n'urwaruka rw'impunzi z'abarundi bahungiyeyo ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, abo mu muryango wa Gwigara muri bo hakaba harimwo Diane Gwigara yari yashatse kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Baraye bagejejwe imbere y'umucamanza ku munsi wa gatanu, ntibaburanishijwe urubanza rwabo kubera batari bafise ububunganira. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Abaregwa bose uko ari batatu bagejejwe mu rukiko burumwuhereye kuri Diane Shima Rwigara aboshye mu mapingu kandi akikijwe n'abapolisi babiri babiri, bamwe muri bo bakomeye bagiye bafashe mu maboko burumwe mu baregwa. N'urubanza rwari rwitabiriwe n'abantu benshi cyane ku buryo icyumba kinini cy'urukiko cyakubise kiruzura, bamwe bajya hanze yacyo. N'urubanza kandi rwagaragayemo abadiplomate benshi n'abakozi ba za ambasade hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda n'ibindi mpuzamahanga. Rwatangiye ku isaha ya saa yine, rwiganjemo abashinzwe umutekano benshi nabo. Ubarebye ku masura yabo baregwa basaga n'abakomeye ku buryo mbere yo kwinjira mu rukiko na nyuma yo kugeramo Diane Shima Rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntibimukundire yakunze kugaragara we na murumuna we Uwamahoro Anne Rwigara Rwigara bacishamo bakamwenyura. Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyara we yagaragaye mu cyumba cy'urukiko yijimye ku masura kandi na Bibiliya. Iyi Bibiliya yanayikomezanyije imbere y'umucamanza. Abari gukora batatu bageze imbere y'umucamanza bonyine batunganiwe mu mategeko, maze bahita basaba umucamanza gusubika urubanza bakabanza kubonana n'umwunganizi. Bavuze ko Maitre Pierre Celestin Buhuru yamaze kumvikana na Diane Rwigara ndetse na nyina Adeline Rwigara ko ari ugomba kuzabunganira, ariko ko ntacyo aravugana n'umwari Anne Rwigara. Anne Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko nta mwanya barabona ngo bavugane na Maitre Buhuru babashe gutegura urubanza. Yavuze ko igipolisi kibatwara muri gahunda nko kubazwa ku byaha bakurikiranyweho igihe gishakiye kitabateguje. Yavuze ko ku munsi wa mbere Maitre Buhuru yagiye kubareba aho bafungiye igipolisi cyangwa ko babonana. Umucamanza yibukije abaregwa ko Maitre Buhuru yabunganiye imbere y'ubushinjacyaha, maze Anne Rwigara asubiza ko bageze mu bushinjacyaha kubabaza ibyo bakurikiranyweho Maitre Buhuru bumuha dosiye mu gihe gito, ayisoma atayiza asubiza ibibazo kuri dosiye atazi. Nyuma ku cyumweru ngo yagiye kubareba kuri burigade y'igipolisi kiramwirukana ntibabonana ngo bategure urubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubona ubwunganizi kubaregwa ari uburenganzira bemererwa n'amategeko, maze buvuga ko impamvu Maitre Pierre Celestin Buhuru atabonetse mu rubanza ari uko yari afite urundi rubanza, naho ubundi ngo yarazi ko agomba kuza kunganira abagize umuryango wa Sinapol Rwigara. Umucamanza yabajije abaregwa igihe bumva bazaba barangije gutegura urubanza kugira ngo babashe kuburana. Bakomeje gushimangira ko batazi itariki ya nyayo kuko bigoye ko babona n'uwagombye kubunganira mu mategeko. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza yanzuye ko agomba gusubika urubanza mu masaha 72, ategeka ko umunyamategeko ashaka baregwa bagategura dosiye y'urubanza bakazabona kuza kuburana. Iburanisha rirangiye, igipolisi cyahise gikikiza mu rukiko abaregwa, maze Madame Adeline Rwigara manika hejuru Bibiliya apepera bari mu rukiko amwenyura. Igipolisi cyongeye gutwara abaregwa mu modoka ebyiri, Adeline Rwigara muri Toyota pickup, abapolisi babiri bagenda bamukikije, naho bakobwa be Diane Shima Rwigara na Anne Rwigara muri taxi minibisi. Adeline Rwigara yakomeje kugenda peperera mu birahure by'imodoka abantu baraho inyamirambo bari bahuruye, ariko anamwenyura. Yashushe n'uzamura amarangamutima ya bamwe mu bamurebaga aho inyamirambo, maze bakagenda bimyoza bavuga mu majwi yo hasi ko bibabaje. Abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara uhereye ku mwari Diane Shima Rwigara, ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Iki gikomoka ku mikono ishyigikira kandidatire ye ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka. Ntiyabigezeho kuko akanama gashinzwe amatora mu Rwanda kanzuye ko yasinyishijemo n'abapfuye. Abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Gusa umubyeyi wabo Mukangemanyi Adeline Rwigara we ubutabera buramurega icyaha gifatwa nk'umwihariko kuri we cyivangura no gukurura amacakubiri. Ibi byaha byose kubaregwa ubushinjacyaha ntiburabisobanura. Ku rundi ruhande ariko bishobora kuzumvikana nk'aho ari bishya mu matwi y'abantu mu kuba mu biregwa uyu muryango hatazamo icyaha cyo kunyereza imisoro. Ni mu gihe igipolisi nyuma yo kubahamagaza kwitaba ngo babazwe ku byo bakekwagaho ntibajyeho nk'uko cyabisobanuye. Ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda, igipolisi cyakoresheje ingufu gihabwa n'amategeko cyinjira kwa Rwigara. Icyo gihe kubera igipangu cyari gikinze byabaye ngombwa ko igipolisi cyifashisha urwego. Icyo gihe ACP Tewosi Badege, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda, yatangaje ko icyabarirwa bakurikiranyweho harimo n'icyaha cyo kunyereza imisoro bikekwa ko ibarirwa muri miliyari 5 z'amafaranga.
Twavuze ibyaha bibiri. Hari icyaha cyo kunyereza imisoro, icyo ni icyaha ugenza cyaha bwa polisi bukorana n'ikigo gihugu kishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro. Icya kabiri ni bijyanye no gukora no gukoresha inyoniko mpimbano. Icyo nacyo kirahari cya kabiri gikurikiranyweho Diane Rwigara kuko niwe akoze inyoniko mpimbano ndetse kanazikoresha mu gihe yashakaga kuzuza imikono yasabwaga na komisiyo y'igihugu y'amatora. Icya mbere cyo kunyereza imisoro cyo ni ikijyanye n'ubucuruzi n'inganda cyangwa ni na business y'umuryango nacyo barakibazwaho birumvikana twayibusobanuye inshuro nyinshi.
Icyo gihe ariko abagize umuryango wa Rwigara iyi misoro bayiteye utwatsi. Iyo ni Adeline Rwigara ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda.
Uretse mvuga ibyo cyaka. Umwana wanjye yari yamamaje nk'umunyarwanda. Kore ko iki gihugu nta ukigira mu burenganzira. Murangije muratugereka imisoro itarigeze ibaho. Amapingu turayamenyereye.
Ubwo yarahizaga guverinoma nshya, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabaye nk'ukomoza ku byaregwaga uyu muryango birimo kunyereza imisoro.
Abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage. Barangiza bagasana babyigamba. Niyo baba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira ntabwo biguha immunity. Ubwo abumva barumva icyo mvuga. Ibi ni bigomba gusobanura.
Iburanisha rizasubukurwa ku itariki 9 z'uku kwezi kwa 10 ku isaha ya saa 3 zo mu gitondo. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu baduteguriye ayo makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Ubu naho tukaba tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshereje mu studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane Ninahazwe.
Tubikoresheje amategeko twaciye impande y'itegeko bitugenga. Novuga ko twatanguye kuvugana n'abayoboye CNC kugira barabe ko bocinwa ningufi hanyuma tukugurura.
Uyu ni Denis Shimirimana, umunyamabanga mukuru wa CFCIB, urunani rw'amashirahamwe y'abagwizatunga n'ubudandaje mu Burundi. Rwemanga ku radio CCIB FM Plus ibarizwa muri urwo runani yarenze amategeko mu gushikiriza intangamarara ihushanye n'ivyo radio isanzwe ikora. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho imyidogo y'abigisha y'ingene ivyimugwa ryabo riri kuratunganywa ni yose navyo turabigarukako.
Ndabiruko kuguru kwanje ingene kumeze ngo ya ngo niwe babize ngo bazobimenya nti reka ndakuzane mu kurabe ngo tuce tukwandika mu bari nabo.
Tuzakubabwira nico abahinga mu by'inyigisho bavuga kuri ico kibazo co kwimura abarimu ho deploiement mu rurimi rw'igifaransa mugume ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikiganiro cacu tugihere mu by'ubutungane mugihugu cy'u Rwanda ku munsi wa gatanu ni habagize umuryango wa Rwigara bagendeje imbere y'umucamanza kuburana ibyaha byo gushaka kugambirira no guteza imvuru canke imidugararo muri rubanda. Abo barimwo Diane Shima Rwigara yashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora aheruka muri ico gihugu cy'u Rwanda. Yamara umuryango wa Rwigara ntiwashoboye kuburanishwa kubera ko batari bafise umunyamategeko abunganira. Ivyinshi kwino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagirubusa.
Abaregwa bose uko ari batatu bagejejwe mu rukiko burumuhereye kuri Diane Shima Rwigara aboshye mu mapingu kandi akikijwe n'abapolisi babiri babiri bamwe muri bo bakomeye bagiye bafashe mu maboko burumwe mu baregwa. N'urubanza rwari rwitabiriwe n'abantu benshi cyane ku buryo icyumba kinini cy'urukiko cyakubise kiruzura bamwe bajya hanze yacyo. N'urubanza kandi rwagaragayemo abadiplomate benshi n'abakozi ba ambasade hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda n'ibindi mpuzamahanga. Rwatangiye ku isaha ya saa yine rwiganjemo abashinzwe umutekano benshi nabo. Ubarebye ku masura y'aba baregwa basaga n'abakomeye ku buryo mbere yo kwinjira mu rukiko na nyuma yo kugeramo Diane Shima Rwigara washaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntibimukundire yakunze kugaragara we na murumuna we wa Mahoro Anne Rwigara bacishamo bakamwenyura. Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyara we yagaragaye mu cyumba cy'urukiko yijimye ku masura kandi ari na Bibiliya. Iyi Bibiliya yanayikomezanyije imbere y'umucamanza. abari gukora batatu bageze imbere y'umucamanza bonyine batunganiwe mu mategeko maze bahita basaba umucamanza gusubika urubanza bakabanza kubonana n'umwunganizi. Bavuze ko Maître Pierre Celestin Buhuru yamaze kumvikana na Diane Rwigara ndetse na nyina Adeline Rwigara ko ari ugomba kuzabunganira, ariko ko ntacyaravugana n'umwari Anne Rwigara. Anne Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko nta mwanya barabona ngo bavugane na Maître Buhuru babashe gutegura urubanza. Yavuze ko igipolisi kibatwara muri gahunda nko kubazwa ku byaha bakurikiranyweho igihe gishakiye kitabateguje. Yavuze ko ku munsi wa mbere Maître Buhuru yagiye kubareba aho bafungiye igipolisi cyangwa ko babonana. Umucamanza yibukije abaregwa ko Maître Buhuru yabunganiye imbere y'ubushinjacyaha maze Anne Rwigara asubiza ko bageze mu bushinjacyaha kubabaza ibyo bakurikiranyweho Maître Buhuru bumuha dosiye mu gihe gito ayisoma atayiza asubiza ibibazo kuri dosiye atazi. Nyuma ku cyumweru ngo yagiye kubareba kuri burigade igipolisi kiramwirukana ntibabonana ngo bategure urubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubona ubwunganizi kubaregwa ari uburenganzira bemererwa n'amategeko, maze buvuga ko impamvu Maître Pierre Celestin Buhuru atabonetse mu rubanza ari uko yari afite urundi rubanza, naho ubundi ngo yarazi ko agomba kuza kunganira abagize umuryango wa Sinapol Rwigara. Umucamanza yabajije abaregwa igihe bumva bazaba barangije gutegura urubanza kugira ngo babashe kuburana. Bakomeje gushimangira ko batazi itariki ya nyayo kuko bigoye ko babona n'uwagombye kubunganira mu mategeko. Yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yanzuye ko agomba gusubika urubanza mu masaha 72, ategeka ko umunyamategeko ashaka abaregwa bagategura dosiye y'urubanza bakazabona kuza kuburana. Iburanisha rirangiye igipolisi cyahise gikikiza mu rukiko abaregwa, maze Madame Adeline Rwigara manika hejuru bibiliya apepera bari mu rukiko amwenyura. Igipolisi cyongeye gutwara abaregwa mu modoka ebyiri, Adeline Rwigara muri Toyota pickup, abapolisi babiri bagenda bamukikije, naho bakobwa be Diane Shima Rwigara na Anne Rwigara muri taxi minibisi. Adeline Rwigara yakomeje kugenda apeperera mu birahure by'imodoka abantu baraho Nyamirambo bari bahuruye, ariko anamwenyura. Yashushe n'uzamura amarangamutima ya bamwe mu bamurebaga aho Nyamirambo, maze bakagenda bimyuza bavuga mu majwi yo hasi ko bibabaje. Abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara uhereye ku mwari Diane Shima Rwigara, ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranye icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Iki gikomoka ku mikono ishyigikira kandidatire ye ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka. Ntiyabigezeho kuko akanama gashinzwe amatora mu Rwanda kanzuye ko yasinyishijemo n'abapfuye. Abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Gusa umubyeyi wabo Mukangemanya Adeline Rwigara we ubutabera buramurega icyaha gifatwa nk'umwihariko kuri we cyivangura no gukurura amacakubiri. Ibi byaha byose kubaregwa ubushinjacyaha ntiburabisobanura. Ku rundi ruhande ariko bishobora kuzumvikana nk'aho ari bishya mu matwi y'abantu mu kuba mu biregwa uyu muryango hatazamo icyaha cyo kunyereza imisoro. Ni mu gihe igipolisi nyuma yo kubahamagaza kwitaba ngo babazwe ku byo bakekwagaho ntibajyeho nk'uko cyabisobanuye. Ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda igipolisi cyakoresheje ingufu gihabwa n'amategeko cyinjira kwa Rwigara. Icyo gihe kubera igipangu cyari gikinze byabaye ngombwa ku igipolisi cyifashisha urwego. Icyo gihe ACP Tewosi Badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yatangaje ko icyabarirwa bakurikiranyweho harimo n'icyaha cyo kunyereza imisoro bikekwa kwibarirwa muri miliyari 5 z'amafaranga.
Twavuze ibyaha bibiri, hari icyaha cyo kunyereza imisoro, icyo ni icyaha ugenza cyaha bwa polisi bukorana n'ikigo gihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro. Icya kabiri ni bijyanye no gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, icyo nacyo kirahari. Icya kabiri gikurikiranyweho Diane Rwigara kuko niwe wakoze inyandiko mpimbano ndetse akanazikoresha mu gihe yashakaga kuzuza imikono yasabwaga na komisiyo y'igihugu y'amatora. Icya mbere cyo kunyereza imisoro cyo ni ikijyanye n'ubucuruzi n'inganda cyangwa na business y'umuryango, nacyo barakibazwaho. Birumvikana twayibusobanuye inshuro nyinshi.
Icyo gihe ariko abagize umuryango wa Rwigara iyi misoro bayiteye utwatsi. Iyo ni Adeline Rwigara ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9.
Uretse mvuga ibyo cyangwa umwana wanjye yari yamamaje nk'umunyarwanda, kore ko iki gihugu nta ukigira mu burenganzira murangije muratugereka imisoro itarigeze ibaho. Amakuru turayamenyereye.
Ubwo yarahizaga guverinoma nshya, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabaye nk'ukomoza ku byaregwaga uyu muryango birimo kunyereza imisoro.
Abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage barangiza bagasa n'ababyigamba. Niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira, ntabwo biguha immunity. Ubwo abumva barumva icyo mvuga. Ibi ntibigomba gusobanura.
Iburanisha rizasubukurwa ku itariki 9 z'uku kwezi kwa 10 ku isaha ya 3 zo mu gitondo. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mandanya kumva izugi Amerika isamina ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri FM 94 n'ibiti 9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com naho ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu mukanya tubandaniza mu Burundi mu gisata cyo kumenyesha makuru.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Urunani rw'amashirahamwe y'abagwiza atunga n'ubudandaji mu Burundi CFCIB Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie rusanzwe arigo nyene iradio CCB FM Plus irutse kugagwa rusaba imbabazi ikigo Sense gicungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi. Umunyamabanga mukuru wa CFCIB Denis Shemirimana mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uno wa gatanu yemeje ko iyo radio yaciye kubiri n'umurongo ngendegwa ko wayo. Eka umunyamakuru wacu Bujumbura Roje Urika neza atubwira byinshi kuri ino nkuru.
Muri ico kiganiro umunyamabanga mukuru wa CFCIB yibukije ku intumbero nyamukuru ya Radio CFCIB FM Plus ari ubushigikira abagwizatunga b'abanyamahanga n'abarundi mu gutangaza ivyo bakora hamwe n'ibindi bintu bifitanye isano. Denis Shimirimana yemeje ku intangamarara yavuze kuri iyo radio ku itariki ya 18 ukwezi kw'icenda guheze yaciye kubiri n'umurongo ngendegwa ko wayo.
Twiyebwe aho duhagaze nk'abaserukira ishirahamwe ry'abagwizatunga n'ubudandaza mu Burundi kwaciye impande y'intumbero yacu tubikoresheje amategeko twaciye impande y'itegeko ritugenga. Ubu rero novuga ko twatanguye kuvugana n'abayobuye urwego CNC kugira barabe ko bocinwa ningufi hanyuma tukugurura.
Imbere yo kugurura Nshimirimana afite icyizere
kandi nibaza nabo nyene n'ababyeyi twisiguye bakabona ningene ishambre do commerce itunganijwe gensanzwe ndumuntu yemera gose ndizeye ko nabo nyene nzo basigurira bakavyumva. Jo naraciye mu ma negotiation imyaka myinshi yubatarashika ku nyishu nyayo si byiza kubivuga ariko nibaza ko tuzokumvikana ariko si byiza ko novuga ibyo navuganye n'umuntu onaka twaravuganye ngira tuzoheza tuvugane habonetse inyishu itomoye.
Mukurindiri yo nyishu umunyamabanga mukuru wa CFCIB atekanye ibihano
kuko ibyo bihano byo gufatwa byo bizofatwa muzobimenya kuko umumenyesha makuru mugenzi wanyu muziba mwumva yahagaritswe iminsi 5 bisonugwa nugwa uzoba yahagaritswe amezi 6 cyangwa yirukanywe muzobimenya. Kandi rero twebwe izo ngingo tuzozifata turaze gusa amategeko ka Chambre de Commerce et d'Industrie du Burundi turaje rero n'amategeko y'ukumenyesha makuru atandukanye hariho nk'ayandi bakosa yakozwe n'ututaratora ngirya nkuru n'amatwansubira n'ibindi navyo byo gutohoza. Abakozi bambwiye jo mu nama terega inkuru CNS yakoreye ni information brute tutarayitosora ati twasanze bayifise ivyo byose n'amakosa murazi la divulgation mu gifaransa du secret professionnel n'irindi kosa rirukwaryo.
Twabajije Nshimirimana n'ibi bihano vya CNS vyakurikije amategeko n'icyatumye urunana rongoye rwahora rureka radio yarwo ikavuga amakuru ya politike.
Jo novuga nti uravye ikosa ryakozwe hari kosa ngo yigeze gukogwa ngaha mu 2011 muri ico gihe barahamagaye abajeje bi radio bari yisigura hanyuma baragira ikigongo. Jewe simvugira ubwo gwego mugabo kuri ubu iyo bambaza cane cane ko radio CCIB FM plus atari radio yigenga nk'izindi nari kuvuganye reka dutohoze twumve ingene byagenze mupfume mutwemerera duhane umukozi ahuye n'iryo kosa.
Emedi vina niyo kuizigirwa hichegea chumukuru wa sense ya bugiju ya Amerika kuli telefone kwigi hesefse ibe yitur kwa kwego ruzo kwigi chokibazo muna mayabose nguko visanzwe bigenda. Kumusi wakane windu guheze icho kigo chafa shingingo yugu hagari kamo kilingo cha mezo tatu radio sese BFM Plus kwe inanga marara ya vuze kubijanye nubugicha njibigako lewa barundi wika manyora mulikongo kwa chumi na gatanu ukwezi kuchenda guheze radio bonesha FM RPA na radio television honesans na zoza kubule nganzira bukole ya kubutaka buburundi eroje ulikaneza Bujumbura ijuja Amerika
i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuva umwaka w'ishuri utanguye mu ntango z'uku kwezi kw'icenda guheze harabigisha batarashobora gutonda ku kazi imvo ziratandukanye ariko hanini harimo yo kwimura abigisha iriyimurwa rikaba ritakirwa neza na buryega inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Ndonse
aha ni ku biro by'ubushikiranganje bw'indero biri mu gisagara cha Bujumbura abigisha batari bake bazindukiye harabicaye bicurikiriye abandi bariko bandika makete hakaba nabandi bariko baganira ku ngorane zabazanye zijanye n'iyimugwa bakorewe mu gukugwa ku mashure bahora ko bagatwagwa kuyandi ababigisha ntibashimye kugira icyo bavuze kuri mikro kuri zingorane zabo bamwe bavuga ko batarota baja gukorera mu misozi bashizwemo kuko ataburyo bwo kwiyunguruza buhashika kukubura amabarabara hari nabavuga ko abo bubakanye ari abasirikare batarangwa mu nzu kugira ngo basigarane urugo abandi bakidoga bavuga ko bataravye amagara make bafise kubw'imyaka myinshi ibintu byunyugwa nuko hashobora kuba hari kutumvirizwa kuri izingorane zabo ivyo bituma harabatiriwe baraza gusaba umubonano nk'abandi ku biro by'ubushikiranganje uyu nubayaze n'ijwi rya Amerika avuga ko yanse kumvirizwa ku bumuga agendana mu kuguru n'umugwi washinzwe igikorwa cyo kwimura
ndabiruka kuguru kwanje ngene komeretse ngoya ngo nibo babizi ngo bazobimenya nti reka ndakuzane mu kurabe ngo tucete kwandika mu bari nabo
ni kuvuga nti nk'ubumuga ugendana
n'ubumuga muri ya mistumba nduga mwo iyo nduze cyane guca kwanka bikanka ko ngenda ubundi hashabuka na agenda ntacerego ariko mugakora goma banjana iyo ntaze naho bizohava byanka ko ngenda nako kaze ndagahe kandi nabona ndabishoboye
ndiye mwarashikirije itsongora
ntamara kubona ibiko batubari biko atayungururitse
kukaba nkako umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha yarasohoye urwandiko kuri uyu wa kabiri rutegeka ko abo bigisha babwirizwa kuba batonze ku mashure bimuriwe ko hatarenze kuri uyu wa kane kandi ko uzobirenga ko azofatwa nk'uwataye akazi vyongeye azohanwa nk'uko amategeko abitegekanya ariko kandi muri urwo rwandiko barasabwa ko n'ivyo babaza wabicisha mu biro bijejwe indero mu ntara batwagwamwo uko biri kose umushinga amateka Ndikumana Pierre Celestin arongoye umugwi w'abashinga amateka bari mu runani amizero y'abarundi avuga ko nyabuna abo bigisha bakuye kumvirizwa
aho baho kumviriza abantu ko biri kose nti bavuga bati iyo tukurungitse turabarungitse ntabindi nta bintu bitagira rukuru urabona mu bintu byose ugiye mu masenare ugiye aho wandika makete muri binabiriya iyo bakwishyura heza ukasubira mu kavuga kuti yamara ngaha byagenze kunuko nuko
hambavu yizingorane zijanye no kwimura abigisha muri uyu mwaka hari uyundi mugwi ujanye n'abahora ku mashure y'akarorero kuvaho hagiriweho ingingo icagura amashure ahariwe ayakarorero uno mwaka harabigisha bamaze ukwezi bicaye bataramenya aho bazokorera eka n'abazigisha kuri aya mashure y'akarorero nabone si bose borohewe kuko bari babwiwe ko bazihitiramwo aho bazokorera ariko hakaba hari abarungitswe ku nguvu ku mashure bavuga ko batazoshobora gushikako aha kandi bakavuga ko byabashitse ko giturumbuka kuko kuri uyu wa kabiri ariho bamenyeshwa amashure bazigisha ko Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
nino ngahaduce dusozere ikiganiro cacu wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mwari kumwe natwe tubashimire mwakoze kutwumviriza mubandanye mu ryohegwa n'urutonde rw'ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi mwari kumwe hamwe na ingenieur Justin na twemi tubipfurize kuraranigwa
bakunze ijwi rya Amerika Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Abandanyije kudutega matwi mu masegonda make cyane saa 10:30 mugiye gutega matwi ikiganiro cy'umuziki mukunda kandi mukaba mwitega matwi buri kwa gatandatu.